ubwa mbere ho twavuga yuko nibyo yavuze yuko uno munsi mu gatondo ashikiriza icyegeranyo yerekana ibyo avuga ko abanyepolitiki bari ngaha batumvikana ko akavuga n'ibyo bumvikana ko ndetse ashikiriza yuko atacyegeranyo ata rupapuro rw'inzira ahubwo ari icyo yise rezime yiwe bazoja kuvugana n'umumediateri tugeho twatangaye kuko igihe tumaze ngaha kuba twari ko turakora dufatiye ku byo bari bamushyize impande zose tukaba tuzi yuko aheza agita ashyikirije abanyepolitiki beza bakagendera ko umuntu amaze gutega amatora mu 2020 ariko rero twashaka ku icyizere kuko amaze gushyikiriza ibyo yagiye ashyikiriza abanyepolitiki bari ngaha impapuro birimo bashakaga nabo kubikorera ko ubu rero basa n'abari kurarangiza ibyo bari mushyikirije nibaza yuko ejo ashobora ahubwo kwerekana yuko ibyo ariko aravuga ari byo byabaye tuvamo urupapuro rw'inzira rwotuma amacumi na 20 agenda neza kuko nk'izo nabonye yavuga yuko ari byo batumvikana ko bamaze kubica hirya no hino basanze ahubwo umugwi urimo leta umugwi urimo n'imiryango itavuga rumwe na leta myinshi basanze ahubwo ibyo avuga yuko batumvikana ko ari ibibazo byari bibiri byonyine byumvikana ariko nibamara kumuhasha cyegeranye nibaza yuko nawe azoheza akisubira ko maze akemeza ko ahubwo ibyo yashyikirije ari byo bigiye ku rupapuro rw'inzira
hari abatavuga rumwe na leta cyane cyane abahurikiye mu nani senaride bavuga ko ibyashyikirijwe bitabatangaje kuko bavuga ko na leta itari yatumye muri ibyo biganiro intumwa ikomeye cyane rwose bakaba bavuga ko ubuserukira leta ari icyegera cy'umushyiranje yajijwe intore hagati ayo makuru yavuga ko
ngira ngo ziba muri sinarede bavuga bo ahubwo n'umuhuza mukasara akwiye kubyumva kandi akabifata ko kuva ngaha atari urupapuro rw'inzira ashyikirijwe agaba basukiye mu cyoze kuko bo n'ibyo bantu bashaka yuko ibiganiro bitokubona mu ntumwa ya leta hariho umwunganizi w'umushyiranganji w'intore hagati mu gihugu kandi yahawe uburenganzira bwose mu isanzu iyo leta imaze guha uburenganzira bwose umukozi uwo ari we wese bikwiye mu nzandiko zemewe n'amategeko abafite uburenganzira bwo guheza ngo ahise bice bikwiye mu mategeko aha rero nibaza ko bashobora kwitwaza icyo cyuka atabwirangangi ahari kuko uwo mwunganizi afite uburenganzira bwose ahabwa n'amategeko hamwe n'uduserukira ngaha mu gice cya Tanzania bararonse inzandiko zibagena ko rero baserukira leta y'u Burundi muri bino biganiro byumvikana rero yuko ubwo butari kubyitwaza
hari abarundi bakurikirana politiki bavuga ko n'iyo ngingo itabatangaje ibyashyitse bitatangaje kubera bavuga ko n'umuhuza atarameze nk'umuhuza yahora akarira abarundi cyane cyane aho bakaba bavuga nyakwigendera Nelson Mandela kandi bakaba bavuga ko we yari yafashijwe n'amakungu cyane rwose muribaza ko uruhare rw'amakungu eka n'ijunja ry'umuhisi Mandela bishobora kuba biri mu bintu byabuze kugira ngo bagondoze abarundi ku mpande zose
si ibibazo yuko byo barize kuko umuhuza mukata n'umwuga w'ijunja n'ijambo igitandukanye ahubwo nibaza yuko ingendo abikoramo uno munsi ntabwo bibasa n'uko umuhuza munsi Mandela yabikora kuko ibibazo ntibisa igihugu kiriya gihe cy'umuhuza Mandela ntabwo kimeze nk'uko kimeze cyari kimeze ntabwo uno munsi ariko kimeze byumvikana yuko n'ingene ibikorwa byakorwa bigenda kuba bitandukanye ntabwo rero nibaza yuko ari icyo kuko ibibazo twari dufite kiriya gihe nibyo dufite uno munsi ntabwo bisa ni nacyo gituma no kubitorera inyishu bakenda kubitorera inyishu kimwe n'ahandi umuhuza mukata n'umugabo w'ijunja n'ijambo kandi nyine ariko arabikora nta nkeka yuko hazotura haboneka inyishu ku bibazo by'u Burundi n'ahandi ibyo turimo uno munsi nibyo twarimo muri kiriya gihe biratandukanye inyishu zigenda gutandukana
ku bwanyu ku bwite cy'umuhuza ikintu nibaza cyo bari ingora abahizi igihe cyose abarundi bari muri biganiro ni ikihe kuva babatumye ko ku munsi wa mungu tariki 26 gushika uyu munsi ntibashoboye kwicara hamwe kugira ngo baganire amasomo yandi ingorane nyamukuru nizi
ingorane nyamukuru nibaza yuko ari abantu batankumbure bashyira imbere inyungu zabo gusumba inyungu z'abenegihugu aho bibaza yuko ngaha baba baje kugabura ibibanza kugira ngo bageze bagatinya rero kwicarana n'abandi bagira bati nitwicarana nkumbure bihabwa n'ingoro nyine sigura yuko ndiko ndahiga ikibanza gusumba inyungu z'abenegihugu nubwo budasa rero buhari ariko twebwe nk'umuhuza w'abarundi nagira ngo babwire yuko uko biri kose dufatiye ku cyegeranyo umuhuza ngaha ejo bwiza mu gihe ejo atacyohinzwa ku byo amaze gushyikiriza tugabandanya ibikorwa tuba dukomeje dukora na cyane cyane mu gihe twabonye yuko mu rugo rupapuro badushyikirije yemeza yuko imijyi yose ihurira ku cyo bita urupapuro rw'inzira rwoshana abarundi mu matora 2020 ibyo tumaze gushyika mu Burundi turacurabe muri icyo cyegeranyo batanze nyine twafashe kugira ngo hajeho urupapuro rw'inzira ko mu matora 2020 hamwe n'abanyepolitiki bari mu Burundi hanyuma nkumbure nawe ne twamusaje ko dubandanya aherekeje bino biganiro kandi bose barabihuriza ko nibaza yuko igisiri ari gutegura neza amatongo na mirongo ibiri bari hamwe ibyo mu rupapuro rw'inzira bose bumvikanye nk'uko nabona babivuga
aho kera akaba hatabonetse amasezerano y'amahoro hagati y'abarundi bahuriye i Arusha ntibishobora gutuma amakungu akuba ku mutima u Burundi akavuga ko abarundi badafite aho bafatwa nk'umwana himukwa
antwaje guhiga amasezerano y'amahoro nyakuba amenyesha amakuru ko amahoro mu Burundi arahari hatwaje gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe bishobora kuba byaturutse ku byo twaciye mu 2015 nayo ahandi mu Burundi hariho amahoro hanyuma mu Burundi tumaze kubungiza mu bya demokarasi nta n'ibindi bibazo byose bya politiki abantu bazokubwira bazobihuriza ko bose aricyo gituma ibiteza kudutatura ari umwenegihugu aha rero ntawe ugira umutima uhagaze ntabwo twaje gutora inyishu y'amahoro mu Burundi kuko amahoro arahari twaje gutora inyishu kugira ngo twumvikane neza twitegura amatora mu 2020 nayo ahandi nta kibazo gitandukanye n'ikiri muri Kenya n'ikiri mu Uganda n'ikiri mu Bufaransa muri politiki na demokarasi y'u Burundi byisangije niba dusangiye by'uko haba imigambwe irongora igihugu hakaba n'iyindi itavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo byamyeho rero muri demokarasi kandi kinabaza yuko byaba birangira no mu cyanke ibyo bizokwamaho igikuru nuko abantu bamenyera kwihangana bagahemba bakemera cyane cyane imigambwe muri politiki no kutuza kugenda nayo ahandi mu Burundi twaje twinshi y'amahoro amahoro ariho ndetse tuyasunzwe n'abandi
porovinsi mu kandi gato kari musozera nashaka ndabaze niba mubona ko ibiganiro bikwiye kubandanya mu gihe byaba bikwiye kubandanya byobandaniza he
mu Burundi leta y'u Burundi mu nzego z'ibihugu zose twaramaze kugira ingendo y'ibiganiro umuco ni ukuvuga rero yuko kubandanya koko ari ngombwa ku bibazo bya politiki ku bibazo by'ubutunzi ku bibazo by'umuco kandi n'ibindi bibazo byose ko bizobandanya ari ngombwa ko bizobandanya ariko niraza ko byiza bizobandaniriza mu gihugu ku bibazo bitandukanye harimo n'ibibazo bya politiki hanyuma umuhuza w'abarundi nyakubahwa Mkapa n'abandi bamufasha akadubandanya agaherekeza ibyo biganiro mu Burundi ariko turifuza kandi turizeye yuko iby'uko abarundi bamajuragizwa va ngaha agenda Arusha agenda hehe yuko bakwiye kumva twaragasuzuguro no muri politike no mu mico y'abarundi hanyuma bakabiheba bikaba birabera mu gihugu cy'u Burundi.
Edouard Nuwimana umuhuza w'abarundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.